Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku badukurikira kuri internet mwadusanga kuri www.radio.com. mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema wongeye kubasuhuza no kubaha ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya. Kudeta ebyiri mu mezi umunani muri Burkina Faso bifite izihe nkurikizi.
Iyi kudeta igira kabiri, bwa mbere yerekana instability, yerekana yuko muri kano karere ibintu cyane cyane by'umutekano aho kumeza neza bigera bimera nabi.
Uwo ni Profeseri Jean Marie Ntahimpera, mwarimu w'itangazamakuru muri Kaminuza Gatolika ya Afurika y'Uburengerazuba mu gihugu cya Mali. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi Ligue Iteka ryemeza ko abakozi b'inzego z'umutekano z'igihugu bishe abantu barenga 140 hagati y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2020 n'ukwa munani uyu mwaka. Naho umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aremeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israheli aribo bari inyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi mu gihugu cye. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kuri amaradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Ethiopia, abayobozi b'umutwe TPLF muri Tigray batangaje ko bagiye gukura ingabo zabo mu duce tumwe na tumwe tw'intara ya Amhara bigaruriye kuva mu kwezi kwa munani muri uyu mwaka. Ni inkuru twateguriwe na Oriane Itangisha.
Ibyo byashikirijwe mu rwandiko rwashyizwe habona n'umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF. Ugo rwandiko ruvuga ko ingingo yo kuva muri ibyo bice ari uburyo bariko barakoresha kugira abagwanyi babo bitegure neza kwivuna umwanzi yabateye mu bice by'uburaruko. Intambara nshasha ziheruka kuba zerekanye ko igihugu cya Eritrea kiriko kirafashanya na Leta ya Ethiopia. Ni mu gihe mu ndwi iheze abagwanyi bo mu ntara ya Tigray bavuze ko abasirikare ba Eritrea bakoze igitero gikomeye mu karere ko hakurya y'umupaka gihana na Tigray uri mu buraruko. Ubwo rwandiko rw'abagwanyi ba TPLF ruvuga kandi ko ikugwa ry'abagwanyi babo ryari ryategekanijwe. Leta ya Ethiopia ntaco irashikiriza ku ntambara ziheruka kuba mu karere ka Tigray, kandi ntaco irishura ku rwandiko rushasha rwasohowe n'abagwanyi bo mu ntara ya Tigray.
Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aremeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israheli aribo bari inyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi muri icyo gihugu. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Nyonga.
Iyo myiyerekano muri iki gihe iri mu ndwi yayo igira gatatu yaraburaburujwe bikomeye n'igipolisi n'inteko zijejwe umutekano. Ibitigiri bitangwa na Leta bimenyesha ko abamaze gupfa mu myiyerekano batari munsi ya 14 mu gihe abamaze guhagarikwa ari 1,500. Ni mu gihe amashirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko abatari munsi y'ijana na 30 bamaze kwicwa, mu gihe abandi 2,000 bahagaritswe. Umutegetsi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yatangaje no muswa wa mbere ku rupfu rw'umupfasoni Mahsa Amini rubabaje. Igipolisi kijejwe kubahiza imico ya Kiislamu cyahagaritse Mahsa Amini ku mugwa mukuru Tehran, kimwagiriza ko atari kakurikiza amabwirizwa y'idini rya Kiislamu yo kwifuka igitambara mu mutwe. Yafiriye mu bitaro iminsi itatu inyuma yo kwagiye muri koma. Leta ya Iran yatangaje ko yahitanywe n'indwara y'umutima umuryango wiwe wariyamirije ibyatangajwe na Leta kupfugu iwe, mu kuvuga ko atabibazo by'umutima yari afise ko ahubwo yakubiswe. Wasabye ko abakoze ubwo bubisha babibazwa. Abantu 2,000 baragize imyerekano mu bihugu bitari bike ku munsi w'Imana urangiye kugira biyamirize ikandamizwa rikorwa na Leta ya Iran ari mu myerekano muri ico gihugu.
Fideli Niyongabo, komeza unatugezaho inkuru ijyanye n'uko CEDEAO umuryango w'ubukungu bwa Afurika y'Uburengerazuba uyu munsi wohereje muri Burkina Faso nyuma ya kudeta muri icyo cyumweru intumwa z'abahuza.
Urugendo rw'abo bahuza ruje mu gihe hari impungenge ko kudeta iheruka kuba muri icyo gihugu izotabesha kurushiriza amatora bikazotuma ubwikanyi n'uruhagarara bitegwa n'intagondwa z'abayisilamu byiyongera. Amakuru yerekeye urugendo rwabo bahuza b'ibihugu by'ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi mu karere ko muri Afrika mu burengero CEDEAO mu mfunyapfunyo rwaye nyuma y'uko abaserukira ibihugu byabo muri Burkina Faso bemeje ko Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba yari ayoboye Burkina Faso yahungiye muri Togo inyuma y'ibiganiro byahagarikiwe n'abayobozi b'amadini. Abasirikare bagize coup d'etat batangaje ko umutegetsi mushasha Kapiteni Ibrahim Traore afite imyaka 34 muri iki gihe ari wayoboye ikese Burkina Faso imbere y'amatora ategekanijwe muri kazoza muri ico gihugu. Mu gishyira hamwe CEDEAO ryashitse ku masezerano yerekeye gutunganya amatora mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2024 gushika ubu ntibitomoye niba iyo tariki izokubahirizwa. Prezida wa nyuma yari yatowe hisunzwe demokrasi muri Burkina Faso yari yakuwe ku butegetsi na Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Abasirikare batembagaje leta yiwe bari bayagirije ko yananiwe guhagarika ibitero by'intagondwa z'abayisilamu. Yamara ubwicanyi izo ntagondwa zikora bwahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi, butuma abandi miliyoni 2 bahunga ingo zabo bwarabandanije. Amakuru atangazwa avuga ko ivyo biri mu vyatumye Damiba nawe nyina kugwa ku butegetsi.
Muri Somalia, leta iratangaza ko abasirikare bayo bafatanije n'inshuti zabo z'amahanga bivuganye umwe mu bayobozi bakomeye ba Al-Shabab uzwi nka Abdallah Nadir. Oriane Tangishaka n'udufitiye inkuru.
Umukuru w'abagwanyi leta ya Somalia ivuga ko yari mu bantu bakomeye cyane muri uwo muhari yiciwe mu gitero cakozwe n'igisirikare cya Somalia gifashijwe n'inteko zishyiramo mpuzamakungu. Uwo mugwanyi Abdullahi Nadir yari yasohorewe umutahe w'imiliyoni 3 z'amadolari y'Amanyamerika na leta ya Amerika kumwe n'iya Somalia azohabwa umuntu wese azotanga amakuru atuma afatwa. Urwandiko rwasohowe na leta ya Somalia kuri uno munsi wa mbere ruvuga ko yishwe ku munsi wa gatandatu mu kigwati cya Haramka hagati y'intara ya Juba. Amakuru atangazwa avuga ko uwo mugwanyi yari yegereye cyane ubuyobozi bwa bamwe mu bayobozi bakomakomeye bw'uyu muhari harimo Ahmed Abdi Gaden yigeze kuba umukuru wawo hamwe n'uwitwa Ahmed Diriye. Ubwo rwandiko rwa leta rugira kandi ruti urupfu rwiwe ni nk'icumu rivuye ku gihugu kandi abanyagihugu bagiye kuruhuka ibinyoma n'ubugizi bwa nabi bwiwe butagira izina. Bavuga kandi ko yari mu kibanza cyo gusubirira umukuru w'uwo muhari ahari muri iki gihe.
Oriani Tangishaka na Fideli Niyongabo ndabashimiye kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi mutugejejeho. Mbibutsa ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukomeza gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku mbuga zacu nkoranyambaga arizo YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi League Iteka ryasohoye icyegeranyo kivuga ko abantu ibihumbi 470 bishwe mu Burundi hagati y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2020 n'ukwa munani uyu mwaka. Abagira kuri 146 yemeza ko bishwe n'abakorera inzego za leta. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Cyegeranyo cyakozwe ku kiringo kiri hagati y'itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2021 n'iya 31 kwa munani uyu mwaka. Ni kiringo gihurirana n'imyaka 2 n'ukwezi kumwe guheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi. Ishyirahamwe ry'Iteka ryemanga ko atakintu na kimwe cyahindutse mu bijanye n'agateka kazina muntu muri imyaka 2 iheze ugereranyije n'imyaka 5 ya nyuma y'ikiringo cya nyakwigendera President Pierre Nkurunziza cyavuzwemo cyane ho nyango wa agateka ka kiremwa muntu. Ijwi rya Amerika rimaze kubona ico cyegeranyo ryakuye Jean-Charles Niko yagize mukuru wa Ligi Iteka maze ridondagurira uko ibitigiri vyabishirahamwe ryiwe rivuga ko bagandaguwe biri mu mice itandukanye.
Ishyirahamwe Iteka ryashoboye gutohoza ku bantu 470 bishwe. Muri abo 619 bagiye batorwa ibiziga hirya no hino, hakaba na 24 rero bishwe muri imwe twita ubwicanyi ndengerabutungane, n'abandi 118 banyurujwe amazima yongo. Abashika 146 bishwe n'abakorera leta, n'abandi amajana icenda mirongo itanu na batandatu bishwe n'abantu batashoboye kumenyekana. Abafasoni nabo nyene ntibasigaye inyuma, be n'abigeme kuko amajana abiri na mirongo itanu na batanu barafashwe ku nguvu imwe twita ivya furambi.
Ariko umukuru w'ishirahamwe Falcon F rimwe mu yakorera mu ntara zose z'Uburundi 18 kandi iri mu gisata co guhanira agateka akazi na muntu avuga ko ivyo bitigira atari vyo. Jean Hakizimana ukuri ko abidusiguriye.
Ni cegeranyo gihengamye, ni cegeranyo bishoboka ko bitiranije ibihonya agateka akazi na muntu n'ibindi vyaha canke n'izindi mpanuka. Aha turavuga ibitigira berekana vy'abapfuye, aho bavuga 1470 kuvuga ko abantu bose bishwe na leta canke n'inzego za leta. Ibyo nk'abari ku rubuga nk'abakandida z'agateka akazi na muntu ibyo biharuro sibyo.
Niko yagize arongo yari igiteka we arafise n'ibindi bimenyetso kubwiwe bitabesha kubona ibiziga bitorwa muri rusange bica bivubwa ubwo nyene yatamatohoza abanje gukorwa. Umukuru wa Falcon F yibaza ko abahamakuru igiteka bashobora kuba bayibesha bitewe n'impamvu nyinshi zirimo kubikora nkana.
Ikindi kigaragara ni uko abashobora kuba bahamakuru igiteka bashobora kuba bayihenda bakiha amakuru atari yo nyamba batabikora nkana, kuko turavye bitari bike byakozwe igiteka kazina mu rugatsimba atazwe. Ntawe uvuga ko by'ukuri agateka kazina mu nke katariko karatsimba atazwa. Ntawe uvuga ko ibihugu byose byohereza agateka kazina mu njana kwijana. Nicyo gituma amashamwe ahari na agateka kazina mu natwe buturimo tubandaya tugaharanira ka tubandaya dusaba agateka kazina muntu kutsimba tazwa. Mugabo amatohoza ajane nibazo bya takazi na muntu arafise ingi nakogwa hariho gushika habera icaha cyaho wumvise amakuru wewe nyine ukahishikira kuraba wakoreye ibyo bintu. Twitegeje icegeranyo, ni icegeranyo kibabaje cyane, kibabaje ibitivuga nk'abahinga mu gihe takazi na muntu, kuko dusanzwe turi abahinga mu cyo gusa takazi na muntu. Biboneka ko iki cegeranyo cy'ukuri ari icegeranyo gihengamye.
Abashaka niko yagize wari giteka bavuga ahubwo ko ibitigira bishobora kuba ari bike kubera atamwidegenzo bafise mu gihugu.
Aha riteka iremeza yuko ibiharuro itanga ari bike kubiba mu gihugu, kuko ifatira ku buryo ikoresha n'uko abantu bayikorera bakora binyegeje.
Twabajije niko yagize niba ahora yereka leta ivyegeranyo asohora. Yatwishuye kuri mu bambere babihabwa, ariko bataka jamba yumva ko
abambere babironka nabo muri leta turabibaha kugira ngo bahindure ingendo. Mugabo kibonekeza n'uko nta bikorwa bikurikira ivyegeranyo, ntibabikorera ko kugira ngo barabe ko bohindura.
Mu kwezi kwa gatandatu ubumwe bwa Buraya bwavuze ko hataragera ko bw'imfashanyo leta ya Burundi naho bwarikuye ko ibihano kubera hakiri ivyibwirizwa gukora birimwo inagurwa ry'igisata c'agateka kazi na muntu. Claude Bocu aserukira uwo muryango mu Burundi yayivuze ari kumwe n'umushikiranganji w'imigendanire y'u Burundi n'andi makungu ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Albert Shingiro yemeje ko Burundi naho bwateye intambwe hakiri ndo runini rwo gukora mu bijanye no kubahiza agateka ka kiremwa muntu kubera kikiri igihugu gito cyane mu bya demokarasi.
Mu bijanye n'agateka kazina muntu murazi yuko Burundi turacyari cyo nokwita muri demokarasi in demokarasi jeune, nitwovuga yuko tubwirizwa gushika aho ibihugu bigeze mu bijanye n'agateka kazina muntu. Mugabo nkuko mubizi ubutiko turagerageza dukora kugira ngo bijanye no n'agateka kazina muntu bitere imbere. Mugabo nkuko mubizi nico nokwita mu gifaransa ni processus biza buke nabo bamaze imyaka 200 babikorerako, natwe tuzotinda tubishikira.
Kuva haba injyane zaturutse ku kindi kiringo ca nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015, amaradiyo atari make agaturirwa amesha makuru n'abahanyi agateka kazi na muntu bo mu mashirahamwe amwamwe bagahunga igihugu. Ivyegeranyo bisohorwa mu gisata c'agateka kazi na muntu mu Burundi ntibihurizwa ko n'amashirahamwe yakorera mu buhungiro n'ayasigaye mu gihugu. Abo ba mbere bagiriza ba kabiri gukorera mu kwaha k'ubutegetsi no kutigenga, mu gihe abo ba kabiri nabo bavuga ko aba mbere ari ibikoresho by'abanzi b'igihugu kandi baragushinga no kurenza urugero mu byo bashikiriza kugira bikunde bagume baronswa imfashanyo. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Komeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika, tukivuga makuru ajyanye n'u Burundi. Ambasade y'icyo gihugu muri Uganda yahagaritse ingoma z'u Burundi mu mpunzi muri icyo gihugu, ivuga ko bazivuza mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ibindi tubibaze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda.
izo ni ngoma zariko zicurarangwa n'abarundi ikigali mu gihugu c'Uganda ariko ho ibintu bishobora guhinduka ubuserukeze bwo Burundi muri ico gihugu bwatangaje ko butifuza ko zisubira kuvugira Kampala mu itangazo ambasade y'u Burundi mu gihugu c'Uganda yashize ahabona ivuga ko ihagaritse vy'agateganyo ibikogwa vy'imigwi yose ndangakaranga ikoresha umurico w'ingoma muri ico gihugu. Umufasoni Epiphany Kabushemeye nta mwana aserukira Burundi mu Buganda avuga ko hakenewe indinganizo nshasha yo gukoresha ingoma kugira ngo amategeko azikingira yubahirizwe. Yateye kamo imigwi yose ifise ingoma kayisaba kwitaba inama izobera mu buserukizi ku munsi wa kane w'iyindwi. Naho biruko bene iyo migwi ikorera mu Buganda cane cane Kampala bavyamirira kure unumwe mu batwara iyo migwi
umugwi kugira ngo uvuke ubeho kwabayo kwegeranya gwaruka gwari gwataye umutwe gwaciye mwihahamuka rukaba rushitse ngaha rutagira umwuga rukora rutagira amashure rutagira amafaranga yo kwibeshaho rutagira abavyeyi rutagira uko rubayeho nyene nitwigeze tujya kwiyandikisha muri ambasade sinumva rero migendanire yacu na ambasade ubu ahitanguye kuva sinumva gyari no tangura kwimvira kujya muri ambasade no kuvuga ngo noba ntashe ntahutse mu gihugu kandi nibaza yuko atangoma tugiye kubasubiza ko sinibaza yuko nige twazironka babaragize mu ruhara.
Ikambi y'impunzi ya Nakivare imigwi ndangakaranga ikoresha umurisho w'ingoma naho nye niriyo nirota yitaba iyo nama kubera ku bwayo batakigengwa n'amategeko y'igihugu bahunze unumwe mu batwara iyo migwi.
Impunzi za hano zigengwa n'amategeko y'ikambi n'izisunga amategeko y'igihugu cy'u Burundi ngaha zisunga amategeko ya Uganda hanyuma yuwenjara ikikora igikorwa cya protection ko ingoma zihari ngaha mu ikambi zirahari ibyo kuvuga ngo umpunzi zikorwa vyazo bitunganywe na ambasade y'u Burundi biragoye cyane biragumye nico bisobanura rero ko ingoma nazo tuzotanga kiretse kumbure leta ya Uganda ari yitanze ayo mategeko.
Ubuserukizi bw'impunzi Kampala bwibaza ahubwo kuserukira u Burundi yoba yihenze abo atumira kuko kubwiwe impunzi na ambasada taho bihuriye. Damien Nyabenda aserukira izo mpunzi kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Impunzi naho baba yirukanye mu gihugu cyayo u Burundi bwo buguma mu mutima wacu umbujije kuvuza ingoma y'u Burundi ni nkuko wambwira ngo ntuzosebe kuvuga ikirundi ariko rurimi kavukire je nibaza ko atambo nimwe yotuma bavuga ngo hagarika kuvuza ingoma n'ingoma zose ni muzizane ntibazi yo twazikuye umengo rizo twahawe na ntuzi na leta y'u Burundi mugo bakibagira yuko kubera urukundo dufitiye akaranga kacu twe turikora ku buryo buke dufise tukazirondera izo ngoma kugira ngo tumwe turiko turiyibutsa iragi rya basokuru.
Ahavuye agashavu kuri leta y'u Burundi no kubuserukiza bw'ico gihugu mu Buganda ni gitaramo ciswe Nyegenyege Festival cabereye mu karere ka Jinja mu Buganda kuva itariki 15 gushika 18 ukwezi guheze kw'icenda. Muri ico gitaramo ubuserukize bw'u Burundi mu Buganda buvuga ko umwe mu migwi ikorera muri ico gihugu wemereye abakenyezi kuvuza ingoma bakoresheje n'ibihimba vy'ibanga vy'umukenyezi nk'amabere abandi bakazivuza bambaye umwambaro u Burundi budashima. Ubushikiranganje bw'imico kama mu Burundi bwarasohoye itangazo bwiyamiriza iyo nyifato kubwo u Burundi ihonyanga amategeko y'ingoma. Aha n'abavuzi b'ingoma b'impunzi mu Buganda naho batemera ubutumire bwa ambasaderi barahuriza kunyifata ibereye ihagateka ingoma
nk'umunyakaranga ndanegura cyane nivuye inyuma ibyakozwe n'urya mugwi wagiye muri Nyegenyege bakoze ibidakogwa.
Uyu n'umuco ni nk'intabonwa aho bari hose bariko baravuza iyo ngoma bawukingire abaze baribuka yuko iyo ngoma icisigura n'abategerezwa kugira kuyivuza baribo n'ingene bateza kuyivuza kugira ngo akaranga kacu kagume kubahizirijwe aho turiko turazivuza hose. Uwo bayabikoze turamwicarika turageza tukamuhanura kugira ivyo ntaze bisubire.
ahahungiye abarundi hose haba mu kareka Afrika y'ubuseruko canke iburaya mu minsi mikuru itandukanye zihuza umuresho w'ingoma ntibigera uburamwo bafata ingoma nk'umutima w'igihugu cabo ingoma z'Uburundi zirandetswe nk'itunga rikingiwe ku isi nzima n'ishiramwe mpuzamakungu rikingira umuco nakaranga UNESCO kuva mu mwaka w'2014 Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho umuryango urengera uburenganzira bw'umuguzi ADECOL washize ahagaragara raporo ivuga ko ibura ry'ibiribwa ryugarije abatuye umurwa mukuru Kigali n'imijyi yunganira uwo mujyi ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi
Ubushakashatsi bwakorewe mu mujyi wa Kigali no mu mijyi yunganira Kigali ya Musanze ndetse na Rubavu umuryango wa Decor wabukoze wagaragaje ko muri iyi mijyi hari ikibazo gikomeye cyo kubona ibiribwa Ndizeye Damien umuhuza bikorwa w'uyu muryango
mu mijyi kenshi abaturage bariyongera ariko ibiryo ntibyiyongera usanga imyubakire yiyongera hirya no hino mu mijyi basatira ahantu hahingwa uretse n'abatuye umujyi n'abari abahinzi ubwabo abenshi bari guhinga bahingira isoko ubigatuma imiryango yabo yicwa n'inzara mu migi rero naho urabona ibiciro bigenda bizamuka umunsi ku munsi abaguzi nabo bafite ikibazo cy'iryo hindagurika ry'ibiciro ku isoko kandi ari byo twiyezereza imbere mu gihugu muri ibi bihe mu migi nta makirira arimo bijyanye no kurya kubera ko hari abaturage benshi inama nagira bari abantu bava mu byaro baza mu migi mu byaro ariho hari amahirwe ubu ngubu
ibyagaragajwe n'ubushakashatsi bishimangirwa n'umuryango w'abahinzi n'aborozi mu Rwanda imbaraga kuri bwana Joseph Ntakiruta Imana ukorera uyu muryango yumvikanisha ko ibura ry'ibiribwa biterwa hanini no kutegera umuhinzi uko bikwiye
umuhinzi uhinze dodo afite imiti bakoresha kugira ngo byere zinyongera musaruro akeneye kumenya nihe nyongera musaruro atera azazitera ryari kuri izo mboga azarindira igihe kingana iki kugira amaze gutera bwa nyuma uwo muti kugira ngo azisoroma zijyane ku isoko bityo wa muntu uzazirya azazirye zitarimo ya miti myinshi yatewe ngo bitangire bimwangize bimutere uburwayi bwinshi haba za kanseri n'ibindi umuhinzi rero akeneye amabwiriza menshi aturutse mu nzego zitandukanye
kugeza abafite amikoro make batuye mu mujyi wa Kigali bagaragaza ko ikibazo cyo kubona ibiribwa bihagije kibagoye
turahangayitse rubanda rugufi ruzarya gute ikitwa imboga twajyaga tubona imboga za 50 ariko ubu ngubu zazindi twajyaga kugura zijana bahambira barakubwira ngo umufungo na 25 ariko urabona ko abantu inzara igiye kubica nteka rimwe ku munsi
mu mujyi yunganira Kigali yakoreweho ubushakashatsi naho abahinzi babo ndetse n'abaturage muri rusange bagaragaza ko batorohewe no kubona amafunguro ahagije yewe ko n'imyaka biyezereza nayo batakibasha kuyiha aba ni bamwe mu bahinzi bo mu karere ka Rubavu na Musanze bavuganye n'Ijwi rya Amerika
ubwo bwa mbere muri Musanze ibirayi biguza y'amafaranga hejuru ya 450 umuntu ufite nk'umuryango w'abana benshi urumva yarya ibirayi koko no gushakisha ibindi bintu yaguze
abahinzi babihinze ni bake noneho babahinze babihinga muri rusange ubu nibo bafite ikibazo kubera ko nabo kubijya usanga kubijya bikomeye
kugeza ubu bakoze ubushakashatsi bagaragaza ko hari ibyihutirwa leta ikwiye gukora kugira ngo abatuye mu mijyi babashe kubona ibibahaza ni bwa Ndizeye Damien umuza bikorwa wa Decor
kubijyanye n'imirire hari icyo leta yakora nk'imirire myiza urabona ko leta yitaye cyane ku bana bari munsi y'imyaka 5 ariko itegeko ryagombye kureba n'abantu bari mu zabukuru badafite ubushobozi hejuru y'imyaka 50 ariho ubona bari mu mirire mibi babandi babura amaraso bashyiraho itegeko rituma abantu batubaka mu nkengero z'umujyi ngo bubake bagenda hirya no hino kuko imijyi urasanga imijyi igiye guhura
abakoze ubushakashatsi basaba ko abahinzi bakwiye kwegerwa n'ababishinzwe bose bakabakurikirana bagasobanurirwa uko bakwiye guhinga Madame Beatrice Umukiza akorera ikigo cya leta gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa no kurengera abaguzi rika
ntarika twebwe tugenzura ko imiti iri gukoreshwa mu gihugu yemewe gukoreshwa mu gihugu hari urutonde rw'imiti dufite rwatangajwe rw'imiti yemerewe gukoreshwa mu gihugu noneho izindi nzego dukorana nazo zigisha abahinzi uko ya miti ikoreshwa niba wateye umuti uyu munsi bakakwigisha n'igihe uzasarurira kugira ngo uzasarure bya wa musaruro utagifitemo bya bisigazwa by'umuti. Niyo mpamvu kujyanamo muri gahunda burya bifasha wa muturage kugira ngo amakuru ayafate kandi afatire rimwe.
Umuryango urengera abaguzi mu Rwanda ugaragaza ko bibanze mu mijyi kuko usanga ariho hari abantu benshi babavuye mu cyaro bibwira ko mu mijyi hari amakiriro, ateko rigasaba abaturage kutihutira kujya mu mijyi kuko nta kazi gahari muri iki gihe, ahubwo bakagumya iwabo mu cyaro aho bashobora kubona imirimo yo gukora nk'ishingiye ku buhinzi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu gihugu cya Burkina Faso, abasirikare baheritse ubutegetsi kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Kudeta ibaye ya kabiri mu mezi umunani. Ese bifite izihe nkurikizi? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabibajije Profesori Jean-Marie Ntahimpera, umwarimu w'itangazamakuru muri Kaminuza Gatulika ya Afurika y'Uburengerazuba mu gihugu cya Mali.
Iyi kudeta iyiga kabiri je nibagamza ko bwa mbere yerekana instability, yerekana yuko muri kana karere ibintu cyane cyane by'umutekano aho kumera neza gera bimera nabi. Kubera kenshi aba bantu bakwita kudeta bagiriza ubutegetsi bari yuko butashize ingufu cyane mu bikorwa byo kugwanya bajya abantu bita aba islamiste ariko bariko bagwanya intwaro cyane ngaha muri ku bya Burkina Faso, Mali, Niger n'ibindi bihugu byo ngaha. Ariko nko muri Burkina Faso cyabaye nuko kuva rya mu president mushasha haje nta gahengo bigeze baronka, ahubwo uburere byinshi twovuga ko bwari bukenye amahoro hamwe uburere bwafashwe n'abo bayisilamiste ari mabarabara yugawe umva abanyagihugu nyine baca mu ngorane zisanzwe zisumba izo bari basanzwe zirimo, bisigura yuko ubutegetsi kuva icyo gihe cya kudeta iba butashoboye gusubiza ibintu mu buryo mujyanye n'umutekano.
Ariko naho abo baba bakuye abandi abasirikare bavuga ko baje gutuma ibintu bisubira mu buryo bahagarika ubwo bwicanyi n'uruhagarara biterwa n'intagondwa z'abayisilamu nk'uko mwariko murabivuga birabandanya ahubwo bitera bikwiragira hose no mu bindi bihugu bitari bwashikemwo. None ikintu gishasha babazanye ni iki? Tufate abategetsi bashasha bagize kudeta muri Burkina Faso, muribaza ko ari iki kintu bazohindura ku byerekeye urwo rugamba rwo kugwanya intagondwa z'abayisilamu canke barafise izindi nyungu zituma barondera gufata ubutegetsi zitari zo kugwanya abo bayisilamu? Kubwanyu mubibona gute?
Niboneka neza kubera mujya mu musirikare yitwa Ibrahim Traore afite ipeti rya kapiteni n'umuntu adasanzwe azwi, ndumva umuntu akanasanzwe ari mutoya mu gisirikare ari ibintu bitangaje cyane. Gisirikare kirimo ibicoshoro by'abakoroneli n'abajeneral, biragoye kumva nyine ko bashenye gushyira imbere ari mu kapiteni. Ariko icyo nibaza ni uko ibyo ari byo byose yahora ari perezida yitwa Damiba, yaba Ibrahim Traore bose n'abasirikare kandi bose bari mu gisirikare kimwe. Icyo byerekana cyane ni uko hari kutumvikana hagati muri icyo gisirikare nyine mu byerekeye strategi bakoresha kugira ngo bakore ibyo bemereye abanyagihugu. Ni ukuvuga gusubiza mu buryo nk'uko fatora turabivuga ibintu cyane cyane byerekeye iby'umutekano mbe n'ibindi bibazo byinshi, kubera ibyo bibazo byonyine bihari. Tuvuga yuko uwo mushaka azoshaka kubitorera inyishu kurusha ko ujya bakuye azobishobora muri kino gihe biragoye kuvuga.
Murakoze, ndabashimiye.
Murakoze nawe.
Urakoze nawe Fidel Niyongabo. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse.
Mbere yuko dutandukana aho tubibutse ko ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi Ligiteka ryemeza ko abakozi b'inzego z'umutekano z'igihugu bisha abantu barenga 140 hagati y'ukwezi kwa gatandatu 2020 n'ukwezi kwa munani uyu mwaka. Umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei aremeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israheli ariho bari inyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi mu gihugu cye. Naho umuryango CEDEAO w'ubukungu bwa Afrika y'uburengerazuba uyu munsi wohereje abahuza muri Burkina Faso nyuma ya kudeta yo mu cyumweru gishize. Muri Somalia ho leta iratangaza ko abasirikare bayo bafatanije n'inshuti zabo z'amahanga bivuganye umwe mu bayobozi bakomeye ba Al-Shabaab. Inshuti mwari muduteze amatwi ahaniwe dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimira ko mwaduteze amatwi. Nshimire injiniyeri Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nadia Tahani wewe wegeranije aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza umugoroba mwiza.